Et ni la déon, ni joui, yamélékam. Kuja amerika yeye kuashika izali gani ya vidhaa demu kionye mu kiyarwanda murundi mutokomira kumi yongo mi ufiasha tuwe kometeo chumi chenda lo kometeo miongo mi naziri murwanda mutokomira kuri FM jana kani ni vichi vitatu mshora no kudu kuki ya kuri Facebook na YouTube kuri radio ya chuno kukiwanza chacho cha makuru mwezi tatu akavungu radio ya chovewa akavungu com mwe nezan chuti mwezi na mwe akunzi radio ijo ya amerika muri kumana Frederick Munikije ikaze mwezi mukiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga cyo munsi tugiye kugaruka ku ngingo y'inama mpuzamakungujeje umutekano yo kwigenekezo rya kane ry'uko kwezi kwa 12. Ingingo ivuga ko inama mpuzamakungujeje umutekano n'amahoro ku isi yasanzwe mu Burundi amahoro ariko aragaruka kandi na leta yarafashe ingingo zo kubavanura no kudahana. Iyo ngingo yafashwe inyuma yaho kandi inama mpuzamakungujeje umutekano iboneye ko imigambi ngenderwa ko yashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye hari imigambi nyayo izotuma Burundi bwogorora amatora yabaye mu mutekano nkuko bishikirizwa mu rwandiko rw'inama mpuzamakungujeje umutekano n'amahoro ku isi ngo ni kimwe mu byatumye haba akizera ko kazoza keza kariho mu Burundi. Naho ibintu bitari bike byagiye mu buryo inama mpuzamakungujeje amahoro n'umutekano ku isi yasanze hakiri ibintu bitari bike bikwiye kunagurwa kugira ngo abarundi bashobore kurekuranira ubutungane bwigenge gusumba hanyuma n'ukwisha no kwizana kwa amenyesha makuru n'amashyira hamwe adahanira inyungu za politiki gutera imbere. Urwandiko rwashikirijwe n'inama mpuzamakungujeje umutekano rurashyira abona amakenga ku byerekeye ukutubahiriza agati y'akazi ya muntu maze inama mpuzamakungujeje umutekano igatira ka mu leta y'u Burundi kayisaba gufata nka nkama icyo kibazo. Muri rusange ariko inama mpuzamakungujeje umutekano n'amahoro ku isi yasanze ibintu bitari bike bimaze kunagurwa mu Burundi iraheza isaba umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu bitagiramo umutekano no guhagarika amaraporo yahora akorwa ku Burundi uko amezi atatu atashe. Iyo ngingo ivuga ko Burundi buzahora bwihwizwa mu rwego rw'ibindi bihugu bigize akarere ka Afurika y'ibiyaga binini. Iyo ngingo ariko rero ntiyakiriwe kumwe n'abarundi bo mu mirwi itandukanye hamwe n'amashyirahamwe atandukanye. Hari abarundi bavuga kwishyirahamwe mpuzamakungu ryahemukiye abarundi mu gufata iyo ngingo mu gihe hari abandi bavuga ko iyo ngingo ije hageze kuko Burundi hari igihugu gitekaje kandi kirimo umwidegembyo. Mu kiganiro muri saga cyo munsi twatumiye abashingantahe babiri bazi neza ibyerekeye imigendanire hagati y'ibihugu n'ishyirahamwe mpuzamakungu kandi bagiye kudufasha mu gutegera neza isiguro iyo ngingo y'inama mpuzamakungujejwe umutekano. Turi kumwe na Ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye yigeze guserukira Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu i New York akaba yarabaye n'umushikiranganji ajejwe indero n'inyigisho mu Burundi. Muri aho Ambasaderi Ndaruzaniye
maramutse neza Frederic ndamukije na Ambasaderi w'undi tuvugana tumenyeranye.
Murakoze cyane rwose. Turi kumwe kandi na Ambasaderi Edouard Bizimana aserukira Burundi i Moscow mu gihugu cy'u Burusiya. Muri aho Ambasaderi Bizimana.
Ego me ndabaramukije murakoze cyane. Ambasaderi Gamaliel ndabahawe umwirwe.
Umwirwe neza mushinkahe ndagomba gusaba akanya gatoyi kugira ndabahoze ku ngingo mwasabye uko mu Burusiya mwasabye ba leta y'u Burusiya kwiheza ikibazo cy'abantu bapfira hariya mwarabuze abanyeshuri benshi batatu bakurikirana mu minsi mikeyi. Narumvise rero ko mwababaye niyo ni mwasabye ko aho muserukira ubafasha kugira umutekano w'abamuserukira usubire kugaruka.
Urego murakoze cyane murakoze cyane.
Ego berekane yo dutangure kuri uwe ambassador ha Edouard Bizimana ngingo y'ishyiramwe mpuzo bakunga ikuru urundi ku bihugu birimo umutekano muke mwayakiriye gute.
Urego murakoze cyane jewe ndi mu Barundi ngira ngo batari bake bakiriye ngingo neza kuko ni ngingo twari twiteze kuva kera twagumye abantu babisaba ko u Burundi bwoba ku rutonde kuko nta muzugararo rwari rutekere byari gutuma buguma rutonde ngira ngo kandi byarerekanye neza yuko akamo katewe n'umukuru w'igihugu yarabifuza yarabisubiyemo arabisaba mu nama igira 75 y'umuryango mpuzamakungu ONU. Hama rero ngira ngo byo twagumye tuvuga tuvuga yuko u Burundi atangorane buteye amakungu yotuma bija kuri iyo kuri urwo rutonde ngira barasabye barabyumva barabona yuko harimo kuri ngira ngo abantu bafata izo kuri urwo rutonde.
Emweho ambasaderi Gamariye ndaruzaniye iyo ngingo mwakiriye ute?
Murakoze cyane ngira mbaze mvuge ingene ingingo ifata nk'iyo nibaza ko abantu bafatiye ku buryo batenzuriye Burundi gusubira kuronka kuja ku rutonde rwa inama ishinzwe umutekano mu isi uko amezi atatu aheze ariko siporo ivuga u Burundi ikazohuriza hamwe n'iyindi raporo nayo nyine ihuriza iza kenshi ku mutekano uri mu bihugu byo muri Afurika yo hagati n'ibiyaga binini. Ni ingingo rero ivuga uburyo ibiri Burundi bishikiriza inama y'umutekano ya ONU uko amezi atatu yahora asabwa raporo babireke, hanyuma raporo ivuga ibiri Burundi izohuriza hamwe n'iyindi raporo igira inama y'ibihugu byo muri Afurika yo hagati n'ibiyaga binini. Hariho niwate rero nibaza yuko ikibazo cy'u Burundi avuye ku rutonde na gatoya ari koko bihweje uburyo amatora yagenze neza.
Muravuze ko Burundi butavuye ku rutonde w'ibintu ishami mpuzamakungu ryihweza, ariko nk'uko twavuze mu ntango Burundi bwavuye ku rutonde rwahora ko uko mu mezi atatu ishyirahamwe ONU yahora ririnda kugira amaraporo ku kuntu ibintu byifashe muri icyo gihugu.
Yego cyane, ko borohereza Burundi ubu kugira bushobore gukora neza hamwe na ONU ifashanye n'izindi nzego zo muri Afurika n'ahandi ngene Burundi bwogira amahoro kukoroheza ni byiza cyane rwose. Inyungu wo byanga.
Ego mi tugarutse kuri mwebwe ambasaderi Bizimana, iyo ngingo muyiha insiguro ihe ko n'ingingo ifashwe mu gihe abarundi batari bake bavuga ko hatari bwagire ko ingingo nk'iyo ifatwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu. Ku bwanyu insiguro y'iyo ngingo ni iyihe?
Insiguro y'iyo ngingo ni uko inama ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yararabye neza gushyira u Burundi ngira ngo hamwe n'ibihugu biteye umudugararo ku isi cyangwa birimo ingorane nyinshi ngira ngo murabe biba mu buce bumwe bumwe nka muri Afurika y'uburaruko icyo cyitwa Sahel karaba neza mu bindi bice ngira ngo nta muntu yobyegeranye hamwe n'u Burundi ngo bije kuri aho ibihabera biteye ubwoba cyane rwose kandi bihagaritse imbaraga ku buryo rero ngombwa ngo mu Burundi naho bubashyiraho kandi no muri ibyo bihugu mba ntaki nta gihugu bashyizemo ngo kije kuri urwo rutonde kandi urazi ibihabera ari ibintu bitameze neza cyane kandi no mu bindi bihugu urazi. Hama rero barabonye kuba no kurenganya u Burundi urazi kuva 2015 kugeza iki gihe urazi ibintu byabaye mu Burundi birangurwa baravuza by'amatora yagenze neza bose bagashima umutekano mu Burundi uragaruka, hanyuma n'utwigoro twinshi bihugu cyatekeragira kugira ngo igihugu kimere neza abantu batekanirwe no mu byabo. Ibyo rero ngira ngo babirabye bose bagashyira ku munzani bavuze bati aba bantu niko bandanya tubagumiza kuri urwo rutonde rw'amezi atatu kandi urumva binatuma umubano n'imigenderanire y'igihugu cy'u Burundi hamwe na shobiri ucumera neza, hanyuma n'utugorane twari tuhari kugira ngo imiryango ikuguruka kugira ngo batuganire batore inyishu n'ibibazo byaba bihari.
Ambasaderi Gamariye ndaruzaniye iyo ngingo ifashwe mu gihe hari amashyirahamwe ahanye agateka kazi na muntu atari make mu gihe abarundi bari mu migambwe itari mike cyane cyane itavuga rumwe na leta yahuritira kandi ivuga ko mu Burundi ibintu bimeze nabi cyane rwose gusumba bwanyu ni kuki iyo ngingo yafashwe muri iki gihe insiguro muriha ni
nagira tuvangure imirimo ibiri ya UNIDASA muri cyo kibazo inama kinzwe amahoro n'umutekano ku isi le conseil de sécurité ni inama ya ONU ni inama nkuru yo muri ONU kuva 2025 ishinzwe kubungabunga amahoro umutekano ku isi yose niyo turiko turavuga hakaba n'inama ya ONU ishinzwe kubahiriza agateka kazi na muntu ku isi niyo mumva yamigira inama uko umwaka utashe mbere yahaguye ishinga n'umurwi usuzuma ingene izagateka kazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi uriho umaze imyaka indi ya raporo
mwihweje ivyashikirijwe n'ako kanama k'ishirahamwe mpuzamakungu kajejwe agateka kazi na muntu ku vyerekeye Burundi eka niyo ngingo ifashwe yabo ntihariho ubudasa vyo boba bita mu gifaransa nka contradiction
abana gatoye iyo nama ishinzwe umutekano yarihweje ingene amatora yagenze kandi karonka umukuru w'igihugu mushasha nta midugararo myinshi y'umurengera yabaye hariho umugambwe mukuru umwe witwaye uvuga yuko warenganijwe inzego z'ubutungane mu Burundi zibishinzwe zirabisuzuma bemeza ko perezida ariho yasinze muri icyo kiringo rero amatora yarabaye haba perezida mushasha sinibaza ko ariyo kondaje na gatoyi nibyo yemeza hanyuma igasaba yuko ishima ibyo igashima yuko iraporo y'amezi atatu kumbure yoba irabangira raporo ikazohoriza hamwe n'izindi za afurika yo hagati n'ibiyaga binini igasaba leta y'u Burundi yo gufashanya na ONU kugira ingorane zitari zike Uburundi buhanzwemo zibuvemo iyo nama rero ntizishinzwe ihamagara leta y'u Burundi gukorana na ONU kugira bahangane n'ibyo bihanze igihugu u Burundi rero cyahindutse ubu haje perezida mushasha asa n'uko yugurutse gusumba uwahoraho akagira amanama n'abo bantu yarakiriye intumwa za ONU ziza mu gihugu zirongowe n'abantu bo hejuru icyegera cy'umukuru wa ONU ashinze afurika hamwe n'intumwa yiwe special mu bihugu bya afurika yo hagati n'ibiyaga binini iyo nama yarabaye ahura n'abantu benshi Burundi mu butegetsi irahura n'abantu benshi international bakorera i Burundi irahura n'abandi akter nimwashaka babashinzwe politiki mu bihugu b'abarundi niho yaronka raporo rero ashikiriza iyo nama yari yamutumye mu misezi
egome ambasaderi Edouard Bizimana mwihweje iyo ngingo murabona ko wa murwi w'ishirahamwe mpuzamakungu jeje wagateka kazi na muntu ukwiye kubandanya ibikorwa byayo mu Burundi
barabivuze kuva kera yuko ujya murwi kugira ngo umuntu arabye ingene amaraporo yabo hari aho umuntu yibaza aranibaza ibyo bandika iyo babikura kuko urumva rimwe bose barazi yuko umugwiziigero uja mu Burundi ukorera ibintu byo ku matelefone canke ntawuzi yukura ibyo wandika mugabo nibaza yuko abarundi baramaze kuvuga aho bahagaze kuri uwo mugwi
ariko uyo murwi
ntakibanza ufite
ariko nuko wimwe uburenganzira bwo kwinjira mu Burundi
oya urumva ahubwo ikibazo nyamukuru ni uko ibyo bandika ibibazo byo bikura hanyuma ugasanga ibifashe ntibihuye n'ibiba mu gihugu kuko uko babivuga bo n'ubu niko bakibandanya bavuga ngira ngo nta kintu na kimwe kimeze neza ku Burundi barigira bavuga je ntacyo ndabona mwanya wose iyo bariko baravuza amaruru ngo ibintu biracika marabonye n'igihe iki kiza cya coronavirus cyatangura ibyo banditse amaraporo banditse ni ukuri ngira ngo bobo icyo bashaka ni uko nyine bifuza ko Burundi bwozingama kabisa kugira ngo babandanye baronka akazi kabo uwo murwi nibaza ko ngira ngo nawe nyine uzokwirikira abandi ukabiguza imukaje ubuntu ukagira amaraporo agororotse erega byo kuvuga ko hari ibindi bintu byo kwigwa mu Burundi bikeneye gutosorwa birahari ni gaco gituma rero n'igihugu cyemeye yuko cyoza kiragasira n'abandi kugira ngo batorere inyishu ibyo bibazo bito bito hari ibibazo by'iterambere hari ibibazo bijyanye n'ubutunzi ibibazo bijyanye n'iki kiza cya coronavirus murumva ibyo byose bisaba ko abantu boje hamwe bakaganira bagafashanya uwo murwi nawo nibaza ko uzohava ufata inzira ukaja ku murongo ugakora akazi wategereje gukora ibyo nabyo niyo abarundi babona ko abo bantu bariko bakora ibintu byo kwasi igihugu kugira ngo nabo nyine bazoganira mwarabonye n'umugwi ibihugu bivuga igifaransa nabo nyine ko banabonye bagarutse ku murongo bakavuga bati Burundi ibihano byafatiwe birahuyeho ngira ngo n'abandi basosa ku murongo bafatiriza ko bitago kore ibyubaka tubonye bakora ibyubaka bubaha bigenerwa abanyagihugu badacokora Barundi babubahiriza ngira ngo nta kizomuza ko nabo nyene umuntu yohava arabi nyene ibintu bishobora kuza mu buryo bakagakora
kandi icyo kibazo tukibaze ambasaderi wa Gamariyeli ndaruzaniye
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
uyo murwi w'ishami nsabakunjeje bagateka kazi na muntu urakwiye kubandanya ukora imirimo yawo muri iki gihe ishamwe mpuzamakungu ivuga ko amahoro n'umutekano wiko yagaruka mu Burundi
murantunga muhava musaba ikibazo mutari mambariye uwo murwi washinzwe n'inama nkuru ya ONU ishinzwe kubahiriza agatanga kazi na mugwi wiwe uwo mugwi rero afise itegeko ryawongeye manda y'umwaka wose simbona ingene uzohagarika uzobandanya ahubwo nibaza yuko kumbure ku Burundi buriko buruguruka bohava mubarekure bakinjira kugira babaze babone ibyo barondera bavuga ibyabaye mu gihugu uko barondera kubaka ntinovuga rero iyo raporo ko siyo mbise ariko turavuga raporo ya Conseil de sécurité de l'ONU yasanze leta y'u Burundi sinzi ko tuvuga raporo imwe rero
iyo ni imwe mugabo n'ikibazo kijanye n'ibibazo twako turavuga igihe twavuga ko hashobora kuba hariho ubudasa ku byerekeye iyo ngingo ya ONU eka n'iyo murwi ubandanya ibikorwa bya mu Burundi urumva nibibazo bijanye reka ariko reka tugaruke kuri ambassadeur Edouard Bizimana agira cavuze ku mashirahamwe nkuko twabivuze mu ntango hari amashirahamwe ikana abantu mu Burundi basa bamwe biyamiriza iyo ngingo yawe ni abandi nabo basa n'abayishigikiye ndashaka cyane cyane mutubwire ku bwanyu muvuge iki ku mashirahamwe avuga ko eka mu gufata iyo ngingo ishirahamwe ONU ititayeho cyane rwose ikibazo cy'agateka kazamuntu
oya nibaza ko ngira ngo ubora aba babivuga akaraba nyine bangana akaraba n'ibyiyumviro batanga ngira ngo yohava akura mu cigwa kuko murabona kuva ngira ngo Uburundi bwikukira kugeza n'ubu hariho abantu bakigira banezerwa yuko igihugu coba mu mutekano hanyuma n'ikintu cera bakacita cirabura nukuri nibaza ko abavuga ko ONU yihenze nibaza ko bafise ukuri kuko nibaza ko yafashe umwanya ukwiye ugakurikirana ibigwa mu Burundi ukaraba utwigoro abarundi bagira ngira ngo ntikuvuga ko ariyo yihenze ahubwo abariko baravuga ko yahemukiye
abarundi ariko barihenda ambasaderi Gabriel Ndaruzaniye hariho amashirahamwe n'abarundi batari bake ikabiyamirije iyo ngingo ya ONU bakavuga ko ONU ititayeho agateka kazi ya muntu ivyo mwebwe mubivuga kwi
nagira mvuge gatoyi mu gifaransa ivyo iyo ngingo ya Conseil de sécurité yasavye leta y'u Burundi la déclaration appelle la fin des violences des droits de l'homme appelle à veiller à ce que les auteurs de violations des droits de l'homme soient tenus responsables. Le gouvernement appelle le gouvernement à coopérer avec l'ONU pour relever les défis auxquels le pays est confronté. Mu Kirundi, il y a ijambo rya Conseil de sécurité risaba leta y'u Burundi ko yogerageza yaheza ikabuza ko guhohotera akateka kazi na muntu kabandanya mu gihugu. Karaba yuko abagirizwa igihohoterwa bashize imbere y'ubutungane igasaba leta ko yokorana nawo kugira ngo ibyo byose bigoye bihanze byoronke inyishu mu nama n'ingingo ye nibaza yuko ibyo Conseil de sécurité ahigeza nize yasabye abandi bashinzwe kugiriza enquete bazoyiha raporo mu nyuma n'ingene byagenze icyo gituma rero leta yokorana nabo kuko impera n'imperuka bazumikira raporo inama nkuru y'umutekano yo kwisi nito nuvuga jewe nokebura kuko barinza bisaba byanditse gutya nibaza ko bizari kwihweza ikiriho kiraba bakazukwandika ibyabaye ntazo no sinoshobora kuvuga uno munsi ngo barabeshya ndi babeshya kusigira izo raporo
mwihweje ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye ibimaze kurangurwa nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ribivuga mu Burundi murabona ko ayo mashyirahamwe cyangwa abo bantu bavuga ko ibintu bimeze nabi kurusha boba bafise ukuri
abo cyo no bahanura nuko uwemeza ko ari byo iyo bitangira ibyemezo utabitangiye ibyemezo rero sinoshobora kuvuga kubeshya no kutabeshya ibyo rero baba muri leta baba bakavuga kuvuga rimwe sinabikunda bafite ibindi byiyumviro bitari kumwe n'ibya leta nibaza yuko umwe wese icyo vuga yokegira icyemezo utabigira icyemezo rero uri kubatera umudugararo mu gihugu ibyo rero mubihakana jewe ubu naho sinobyemeza kandi kuko sindabigirira ibyemezo byo bavuga
Ambasaderi Edouard Bizimana hariho rero nk'uko twabivuze n'andi mashyirahamwe ika n'imirwi ishima cyane rwose iyo ngingo bamwe muri bo bakaba basa n'ababiyamiriza eka n'abanegura bakasa n'abakora ku itama abantu bari bashigikiye ko ibihano bibandanya ko ishyirahamwe mpuzamakungu ryo gumiza ku rutonde Burundi abo bo bavuga ko iki
oya je nibaza ko ari uburenganzira bwabo bwo gushima hanyuma ariko nibaza ko atabyo gukora ku itama byoba kuko nta kamaro kuko iyo ngingo iheshe iteka u Burundi gahesha iteka abarundi bose naho hari ibyo boba batumvikana ko hari byinshi bahurije ko birahuza kuba ari abarundi byonyine basanga Burundi icyo kintu ni ikintu gikuru cyane cyobahuza hanyuma ngira ngo abashimye n'abatashimye boja hamwe bakavugana bakaraba bati none rero uvuga ko utashimye kubera ikiri nawe ukavuga icyatumye ashima mugabo ntibibe isoko yo kutumvira cyangwa kubiganira nabi niba kwacyo bitanga hanyuma ngira ngo hari ikindi kintu umuntu yovuga urazi ingene hari impunzi nyinshi ziriko zirataha namye mbona uno munsi bavuga ko hari impunzi zizova mu Buganda zizova n'indege zozo abandi mu Rwanda mu makambi atandukanye sinibaza ko hari abantu baba bariko barataha babona ko mu Burundi umutekano ntabwo ukwiriye arico gituma rero mvuga nti inama yawe ishinzwe umutekano yabonye yuko hariho ibimenyetso byinshi yuko igihugu cy'u Burundi kirimo umutekano kandi kitobananya kiba kuri urwo rutonde rw'amezi atatu rwari rusanzweko
ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye nk'uko na biraje ambasaderi Bizimana hari n'andi mashyirahamwe n'abarundi eka bashimye cyane rwose iyo ngingo ariko ugasanga kenshi hariho n'abafata iyindi ngingo yo kunegura eka no gukora ku itama abandi bari bashigiye ku iyo ngingo itofatwa abo barundi cyangwa amashyirahamwe muyavuga ko iki
rero nibaza yuko utagisha avuga asanga akora ku itama uwo bariko baganira bose n'abarundi bari hamwe iyo ngingo y'inama nkuru ishinzwe umutekano mu isi yerekeye abarundi bose n'aba bari muri guverinoma cyangwa ahandi turi abarundi igomba gufasha abarundi kugarura amahoro n'umutekano igomba gufasha abarundi gusubira kugira imigambi y'iterambere hamwe n'abafasha ku isi sinumva uwogaya icyo kintu yaba utavuga na leta cyangwa leta yogaya ko inama nkuru ya ONU ibafasha gushyira hamwe kugira amahoro agaruke umutekano utere imbere hanyuma iterambere risubire kuzamuka sinumva neza kiretse niba batasomye iyo raporo benshi basoma kiti cyangwa icyo bumvise mu iradiyo muri leta cyangwa ahandi kamenya n'iyo raporo nosaba abantu bose bashinzwe ikintu mu gihugu ko bosoma neza iyo desiziyo yatanzwe kugira bategere icyo isaba abarundi ibasaba kuha inama kugira amahoro agaruke kugira umutekano ukomere mu gihugu kugira iterambere risubire mu nzira yahoramo kera imfashanyo y'u Burundi igaruke mu nzira nk'uko yahoramo sinibaza rero yuko ntawatsinze n'utatsinzwe n'abarundi tuzotsinzwa amahoro atabonetse nosaba rero yuko mu migambwe yose usaba raporo aho yanditse bayisome baje kuyisoma ibwira abantu babo hama basaba icyo bokora kugira ngo korere hamwe na leta iriho turondere umutekano mu gihugu turondere amahoro turondere ingene iterambere ryugaruka n'izindi nama ibasaba sinumva igituma bobipfa bokorera ku itama kuko amahoro atabonetse abarundi dufatwe sinibaza no ko kwitaminyike ngo haraba bashima n'abahakana kumbure byategereye neza zari zenye nibaza ko benshi batabizo
muravuze ikibazo gihamba cyane bose ambassador Ezabizimana na ambassador Gamaliye ndaruzaniye muhuriye ko cyane bose ko arabashima iyo ngingo abinegura bose bwa mbere na mbere bari bakwiye kuraba ikintu cyoteza imbere abarundi eka abarundi bose bakaje hamwe bagakorera hamwe kugira ngo amahoro n'iterambere biboneke ibyo bintu rero n'ibintu byagiye bibonekeza ko bitakunda gushika mu Burundi ku bwanyu ico bagitera iyo nyifato mu Burundi ni ikihe ambassador Edouard Bizimana
ubwo niba yuko ikibitera cyane cyane ni cy'umuntu aba yari yiteze yiteze kuzokura ingo iyi cyangwa iriya harabayemera bati Burundi ko guma kuri urwo rutonde natwe turonka ibyo tuvuga cyangwa tukaronka ingene tubandanya bwa nabo Burundi cyangwa ama imigambi yacu tuyunguruza kugira ngo impera n'imperuka bashike ku byo barondera ku nyungu za politike cyane cyane mugabo nibaza yuko batari bashize imbere inyungu zabo bwite atari inyungu z'abanyagihugu kuko ingingo nk'iyo irakesha imbuga igihugu irakesha iteka igihugu irafise ingaruka ku bijyanye n'ubutunzi kuko abantu baba bwizatunga ntibashobora kuja mu inama yawe nivuga yuko atamutekano urimwo urumva ndibifise ingaruka nyinshi mbi ku gihugu ukimerewe nabi tuvuga kugira ngo twerekane yuko abo bantu batari bakwiye kuba bari ku butegetsi hama natwe bone kuba kubuja ko nibyo nibaza cyane cyane ni inyungu za politiki abantu baba barondera ariko badashize imbere inyungu z'abanyagihugu.
Ambassador Gamaliye ndaruzaniye kuva Burundi kwikuki harabonetse ibintu byo kutashaka kuja hamwe kw'abarundi nk'uko muri komunatire akamo ko abarundi akwiye kuja hamwe ikaba gakorera hamwe bagakorera hamwe kugira ngo amahoro n'iterambere biboneke iyo nyifato rero yarabonetse kuva kera ku bwanyu iyo nyifato iva kuki
kugira ngo utategere icyo barondera kuko iyo twifurije amahoro mu gihugu abanyu nawe ntayubwira iyo abana b'uwundi batagira amahoro mu kibano n'abawe ntayo bagira uko baba hamwe muri politike rero cyangwa ikintu twazeho mu Burundi yuko abadasangiye imigambwe ari abanzi haba namba abadasangiye umugambwe bahiganishwa ibyiyumviro byo guteza imbere igihugu ntibahiganishwa ibyiyumviro byo kurimburana ibyo rero nibara abarundi kwe kubivamwo abashinga imigambwe muhiganisha ibyiyumviro musaba amajwi y'abanyagihugu kubera ibyo mwababwiye muzobakorera babatore nimwakora nabi babagaye batora akurikira imigambwe rero zirwana imigambwe ihiganishwa iziyumviro z'iterambere ry'igihugu yemerera abandi hanyuma rero umuntu yaserukiye iziyumviro abanyagihugu bashimwe niwe ashigwa imbere igihe agiye imbere rero nta kindi zabasigaye barakorana kumbura kakira bya byinjiro byabo byiza bimwe ati ndabishyire muri porogaramu mu mfashe tubandane na rimwe mwavuga gushaka ku yandi matora imigambwe rero si y'abantana imigambwe ni iy'abahiganirwa guteza imbere igihugu si iy'abahiganirwa kurimburana izo rero ntusaba cyane yuko abanyabigambwe muzigisha abo muri kumwe uwo mu wundi mugambwe nimuteganye imitego murushanya imigambwe y'iterambere sizi ko nusigura nomara umunsi wose abatavugwa nyuma na leta si abansi ba leta haba namba bigize abansi ba leta ntibabice n'abantu bategerezwa kuzana imigambi ifasha leta gutera imbere leta nayo ishobora gukiniza ngo ihonyore ku migambi itahora yatsinzwe kuko yayujije imigambi ahubwo yobibandanya kubarusha imigambi kuko iziguma itorwa matora akurikira sinumva rero igeni tunigana turimburana bacana amazoti icyo ni ikintu cy'indwara yateye kitari muri politiki kiri mu gusambura igihugu kandi kenshi babisambura batabizi ngo kumbure hariyo terambere hariyo inyungu kumbure uno munsi ronka amahera makeya y'umugabo ntazogera yayarira amahoro atabonetse mu gihugu saba rero ibyo bivaho bahiganirwa guteza imbere igihugu bakarushanya ibyiyumviro ubwo bashima uwa mbere uno munsi agatorwa ntikibuza ko udatorwa mu itora rikurikira bitagenze gutyo politiki ni mbi
muri isanga muri wasanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ibyo ni zimbwiro byiza cyane rwose byubaka, ariko ambasaderi Edouard Bizimana hukorwa iki kugira ngo ibyo bintu byose muri kumurashikiriza izo mpanuro nziza z'uko abarundi bakwiye atari imigambwe imwe atari abansi ku butegetsi bwose bwoca mu matora imigambwe eka n'abatsinzwe ntibacinyizwe kugira ngo ibyo byose bihinduke hukorwa iki? Hariho guhindura ibyiyumviro, guhindura imico, guhindura hoko gwiki kugira ngo ibyo byose bishike mu Burundi, Burundi buze bwafata inzira y'iterambere. Ambasaderi Bizimana,
nibaza ko ibyo hukorwa ari ibyo mwavuze, abantu bakumva yuko igihugu ari cy'abarundi bose kandi umwe wese afite uruhara mu iterambere ryacu mu gushyigikira umutekano, mu kubiteza imbere, hanyuma akibanda cyane cyane kuri ibyo byo guteza igihugu no kubifasha, ntiyibande kubisambura kuko abarundi hari batarasanga. Abamwibaza yuko kugira ngo ugire icuma ry'igihugu ari kuba uri ku butegetsi cyangwa gufata ubutegetsi. Jewe nibaza yuko umuntu wese urashobora guterera ukoranye n'abari ku butegetsi icyo gihe, ubu mugaterera ibyiyumviro, mugaterera ibikorwa, mugabo abitekereza bati rero igihugu tugakubita kubiteza imbere mbanje gufata ubutegetsi. Ibyo nibaza ko ari ikintu abarundi dukwiye kumenya yuko atari byo, ko hari uburyo bwo gufasha igihugu kubiteza imbere utabanje kwitembagaza. Ibyo rero nibaza ko ari ni porogaramu nini, ni nyinshi, ni guhindura inyifato, ni guhindura ingendo, ni guhindura ibyiyumviro, abantu bakumva yuko bakenerwa kubana mu gihugu bose bakatiira neza, kuko ugiye gutwara igihugu cy'umunyota ntakizomarira igihugu na wewe ntacyo bizogufasha. Mugabo utwaye igihugu kimeze neza, nawe wavuze uti hari icyo naratereye agacumu k'ubumwe kugira ngo igihugu kimere neza gitere imbere, nibaza ko nawe wobishakani nacyo nakorohera.
Ambasaderi Gamariel ndaruzaniye imico, eka inyifato, eka filozofi y'abarundi muri rusange, baba bari ku butegetsi cyangwa bari batavuga rumwe na leta. No muri iki gihe hariho abamaze gutangaza ko eka bategereza gufata ubutegetsi bagakura leta ku nguvu, huko guke kugira ngo abarundi bafate ya nzira mwavuga ngenderwa ko yotuma urundi butera imbere. Ikintu cyo kokwa ni iki? Changement de mentalité, paradigm shift, huko guke
nagira nicyo cyo kibazo kuraba mu byo inama nkuru y'umutekano yasabye leta n'abarundi guteza imbere ukunywanisha abarundi, reconciliation nationale, guteza imbere gutsimbataza amahoro, la consolidation de la paix, guteza imbere la cohesion sociale, imigenderanire y'abanyagihugu kuyikomeza, guteza imbere iterambere ry'abanyagihugu, development socio-economique, n'ibindi, kubahiriza te akazi na muntu na leta ishingiye ku mategeko. Mu nyuma ibasaba ibintu bitatu: gufashanya, necessité de discussion entre les acteurs internationaux gouvernementaux sur le prix de l'assistance financière technique, leta yugurukibire kujya inama n'abafasha bampuzamakungu kugira ngo iterambere rishyigikirwe mu buhinga no mu mfashanyo y'amafaranga, gufasha ya Commission de la Confédération de la Paix ya ONU ikorane na ONU, ikorane na Union Africaine ni na karere, bafasha Burundi gushikira amahoro no kumvikanisha Abarundi hamwe n'iterambere ryamba. Basaba yuko ONU na OIA n'abafasha bo mu karere hamwe n'abashyigikiye Accord Arusha bafasha Burundi gusubira kuraba ingene boshyira mu ngiro ayo masezerano ya Arusha. Abona Conseil de Sécurité yereka inzira Abarundi, simbona kwa tamurundi yo yumve ata yumve naho viza yo kwishya ati ikigi kirande yamanga tubiriramwo mugabo ntiyonda ibi rero basaba abandi nibaza ko abarundi bavyumva nosaba rero yuko basoma neza iziyo nama yasambye igihugu yasabye abarundi yasambye guverinema ngashimira cyane cyane yuko umukuru w'igihugu aguma yugurura yakira abantu yumviriza nibaza gukumbure ibadusaba bizaba bishika izo nizo nibaza yuko nuvuga tubibwiwe n'abandi ariko twariweza kubiyibwira izo batubwiye nizo ziwacu twabigize na kera kenshi nibasubire basubize umutima hamwe abarundi bahagarare bajya inama ingene bava mu bibazo barimo barabe ingene bajya inama iteze imbere igihugu c'est le dialogue qu'on réclame c'est le dialogue qu'on recommande nibaza yuko le dialogue niyo yonyene ifasha kumviriza ibiro by'umwe n'uwundi hama mugafundika ibyo mudafunditse mukabibika ibyo mufunditse mukabikora
egoibyo
rero baza nafe ariko twubigira kandi kuzami na keyo
ego tugarutse kuri iyo ngingo ugene inama mpuzamakungu ijeje umutekano hari abarundi benshi bavuga ko badategera ukuntu uburundi bwaheruka gusaba ko ibiro vy'iyo ishirahamwe mpuzamakungu mu Burundi vyugarwa hanyuma ishirahamwe ONU ikaca ahubwo riri kuri Burundi ku rutonde rw'ibihugu birimo umutekano muke hariho abantu benshi bibaza ko batumva neza ingene ivyo bintu vyagenze murashaka kuduha umuco ambasaderi Edouard Bizimana
ego nagomba mvuge yuko ivyo biro ingene vyagiyeho nukaba icatumye bijaho hanyuma umuntu akaraba aho tugeze ubu ko izo mvo zatumye bijaho ivyo biro boba zico gihengira ngo boca bihinyisha hanyuma ikindi naco ibyo biro vyugawe kuvuga yuko ONU n'Uburundi ahandi bashobora guhurira bayigami bishobora kuhaba canke ukundi boshobora kuza baraganira kugira ngo batere baje imbere nibaza yuko ata kintu kinini cane kitobuza yuko inama y'umutekano ya Nations Unies ifata iyo ngingo yafashe kuko nibaza ko imiryango yuguruye ngira ngo bashatse kuganira ibibazo buri ngene babigenza hanyuma igihugu cy'Uburundi cyaravuze yuko ubu cibanda cyane kigomba kwibanda cyane mu bintu bijyanye n'iterambere bijyanye n'ujya mugambi w'iterambere cyashize imbere nibaza yuko batugaye imiryango ibiganiro bizobandanya bazorondera ku bundi buryo baganira kuko n'ubu baguma baganira murabona abantu bonesho ndi bagenda amadelegasi aje Burundi bakaganira hanyuma n'abarundi nibaza yuko ibyo atashe bizo batwara imigenderanire yimeze neza ibandanije itera imbere nibaza ko twe tuzokunguka ari ishyirahamwe mpuzamakungu ari abarundi twese tuzohagira akunguko
ego ambasaderi Gamayenda uzaniye namwe ndabaze icyo kibazo iyo ngingo yashikirijwe mu gihe abantu benshi batari biteze ko iyo ngingo nk'iyo yoshikirizwa cyane cyane nyuma yaho leta y'u Burundi itangarije eka ibwiriye ishyirahamwe mpuzamakungu ko ibiro vyayo mu Burundi bitagikenewe aho mwebwe muhabwa ko
sinzi ko makurikiye ONU yama ishyira imbere kumvikana no kuvugana raporo ya Secretary General yabaye itariki 3 z'ukwezi kw'11 yari yasabwe na Conseil de Securite yari yashikirije yuko amatora yagenze neza sa Perezida mushasha kandi akaba uberitiwe yuko Uburundi bugomba kuvugana na ONU ahejeje gushyira iyo raporo hakurikiye noti verbali ivuye i Burundi isaba kuvuga ivyo biro niyo muriko muravuga ariko ntiyavugiye hejuru yasubiye gutuma uwari mu banyi bamwe babiri bari barongoye inama ya mbere kura mukuru w'igihugu mushyantahe envoyé spécial muri Afrique centrale grala yasubiye i Burundi kura mukuru w'igihugu nibaza ko ivyo bavuganye bisa n'uko byaronse inyishu kuko muri déclaration bavuga yuko bariko baravugana ingene ivyo biro vyokora gushika mu mwaka uza hanyuma bashinge ingene rero mu nyuma yaho uburyo zogomba gukorana na ONU vyose mu bishano nibaza ko vyabaye vyo baratumije intumwa bararonka ishu nibaza yuko idekarasiyo yaje muri ico kiringo ironse iyo nyishu naco gituma bivuga yuko ivyo biro bizogomba bikora baje inama gushika simbona neza itariki bashinze mugabo ni mu 2021 ivyo rero nibaza yuko hazoguma umwumvikano igikomeye nukumvikana ntibuterane imirabumvira mu rugo nukumvikana mukavugana niyo nzira bagiyemo na ONU ninziza rero ko nibaza ni nako inama ya ONU y'umutekano yavyemeje hanyuma rero mu mwaka uza kanzinane bazoba kuvugana rero ngene ya migenderanire bazoba bamaze imyaka baharira baraba ingene bosubira gufasha Burundi mu vy'amafaranga n'ubuhinga bw'abakozi mu gutera imbere komeza amahoro mu gihugu n'umwumvikano ngira ngo bashize imbere kumvikana ONU yatumye yantuma isubira Burundi nibaza ko nyinshi bayironse kandi yanditse muri deklarasiyo.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Iko mwa hafuze ikibazo gihambaye cyane rwose nkuko twavuze kandi tukabisubiramo Burundi bwa maburi mu njyane za politike uramaze imyaka itari mike uri muri izo njyane eka abarundi ko mwabivuze barafata inkingo kenshi na kenshi eka bagasoma ibintu ukutari kumwe bivuye cyane cyane kumwe wese ashira inyungu imbere ziwe harageze ku Burundi utere imbere harageze ku Burundi eka burangwamo amahoro atari amahoro amaragiye itoye cyane rwose ambasaderi Edouard Bizimana abarundi bakora iki muri rusange turetse abanyapolitiki gusa kugira ngo iterambere n'umutima wo gukunda igihugu bisasagare mu barundi bose.
Je nibaza yuko ibihe twaciyemo kuva Burundi byikukira abarundi twategezwa kuba twarabukuyemo cirwa gikomeye cyane kugira ngo ntugume dusubira inyuma nk'ibirenge. N'ubu rero nibaza ko aricyo umuntu yovuga atari icyo twahombye ntacyo twungutse muri izo njyane, hanyuma murabona ibihugu bitagize ingorane nk'izo bigeze kure cyane mu iterambere reka mbere no mu bijyanye n'intwaro rusange ya demokarasi bigeze kure. Nicyo gituma rero abarundi natwe kukwita gashi turabona yuko izo njyane atacyo zidufasha kandi umwe wese afite icyo aterera mu kubaka igihugu mu kwiteza imbere hanyuma bashira imbere inama n'ingingo cyo twumvikanye tukabikora hanyuma tukagwanisha cyane cyane ibyiyumviro byubaka by'iterambere abagiye mu mihiganwa abarundi bakabaha imigambi iyo migambi nayo ikaba ariyo batora hanyuma uwutowe agatwarira bose agateza imbere bose uwudatowe nawe akabangira akashyiramo imigambi yiwe akayinonosora akayisigurira abanyagihugu bayishimye bakamutora batamutoye naho akareka uwatowe agakora akanamufasha mbere akamufasha bakateza imbere igihugu kuko nibyo biteza iteka igihugu injyane ntacyo zungura.
Ambasaderi Gamariel ndaruzaniye ikintu abarundi bo babarakuye mu bintu byose byagiye byasubiza inyuma Burundi n'ibihe eka kugira ngo haboneke umutima wo gukunda igihugu eka no guteza imbere igihugu ubumwe kugira ngo abarundi baze bafata inzira y'iterambere ibintu bikwiye gukorwa n'ibihe.
Ibintu byose no mu rugo birimo ukumvikana ukuzurizanya si uko ukeneye cyo uwo mubanye avuze muca mugwana uduca bugufi ukamubwira ati tujya inama cyangwa tubaze umuntu aduhanuze. No mu gihugu rero ni uko iki ko turi benshi mu gihugu turengera umuryango harimo inzego zo gushyira hamwe zo kumvikana izo nzego rero zitariho hatabaho ubyawe jewe ndakomenda kuruta ndakumira niho bihera canke ngo ziba ubu ni twebwe aho niho bihera. Inzego z'inama n'ikingo rero nizo zitegereza gukomezwa sinzi rero ko ziriho mu gihugu ko zikomeye mu gihugu ngira abandi bose bazamufasha muganira aragihambaye ni inzego z'inama n'ikingo kuva hasi gushika hejuru urwego rucunzurira n'uruhe ntitwumvikana tukazubaka tukazishinga mu mategeko hakaba rero inzego zo kuzuriza n'izo guhana abarenze amasezerano n'abarenze amategeko akunda kubyita ubutungane gusa ubutungane si imanza ubutungane ni ukuzuriza abatumvikanye iyo abantu bagomba kugira kubaka ibarabara bikamu mihana y'abantu rigacamo batongo y'abantu bajinama bati uwo bitwaye ubwatsi ngo nitumutumuka gute na leta nikwigira n'abantu rero indwara y'abarundi gusa ni uko abarundi bawurukumukiwe iyo ndwara gusa ni indwara iri hose abatumvikana hari n'inzego z'inama n'ingingo iyo zirenzwe naho hari n'inzego zigaruba n'inzego zuzuriza n'inzego zihana izo rero ngira ngo twicaye tugomba gutera imbere twese kuko n'igihugu ni kimwe izo nzego tukazishyiraho nibaza ko twotera imbere mu minsi iza ni ya dialogue basaba kandi birirwa barayivuga bose ariko ntibarenza rumo dialogue inama itabaye mu gihugu ni ukurasa n'abazorasa n'abatemana ibipanga niyo dukwiye gukorera ko leta rero niyo rwego rukuru ruri imbere guteza imbere gukomeza inama n'ingingo abantu barakurikira ndabisabye rero leta kandi nibaza yuko murada byumva amajambo menshi mukuru w'ibyo avuga ko inama n'ingingo no kubaza ubutungane ari zasaba nibaza yuko rero hakwiye gukomezwa inzego zikora ibyo zuzuriza abashwaniranye ntibarinze gukubitana kugira ngo mujye gutabara izo nzego rero uwa mbere abishinzwe ni leta none uniyemeye kuyifata kugira zijeho yugurure ibaze abo bari kumwe mu Burundi ibaze abayifasha mu makungu kandi noneho mbona n'ejo numvise harabaye inama kwa perezida y'umuserukira umwe wabura ni byiza cyane ibyo kumbure byarimaze iminsi bitariho izo nama rero zizofasha nta kibuza igihe twese zikurikiye mugabo kugira ngo urya ntarimwo kandi ari umurundi ntibishoboka n'ibi izi nama n'igihugu aza mu nzira zababwira uko byibaze
yego uko utabona kumwe ibintu abarundi batezwa kubona kumwe n'ibintu bimaze igihe kirekire kandi nkuko ambasaderi Gamaliyeri Ndaruzani yabivuze ntibiri mu Burundi gusa ika hariho n'ahandi mu bindi bihugu byo muri Afurika busanga abanyagihugu bacanamo ikintu cyo bagicanishamo abanyagihugu ni ikihe hari nk'umugani mu Kirundi bavuga ko ubutemugwiwe umutizi muhoro hariho nk'abantu bashobora kuba bafatiye ukuntu ubwo bumwe ubwo kuzuzanya ubutungane bitariho akaba ariho ba binjirira mu gutuma n'abanyagihugu mu bihugu bitandukanye cyane cyane bize muri Afurika bacanamo
ega hari umugani baca mu Kirundi ngo iyo imyenge y'uruhongore yiriye ngo itera amero impyisi nibaza ko bayimeze neza cyane kuko nishimire bisa n'uko ubutumwa bwiba mu Kirundi iyo babonye yuko rero namwe hari ibintu bibagoye hari n'ingorane mu itera kandi umengo nategezwa kubona yuko ari ingorane ziba hanze mwagomba gutorera inyishu aho kuba utuma muja hamwe ngo murondere umuturama bikabatera kujyana abandi bashobora kuvuga bati ahubwo reka tubafashe muryane hanyuma kandi urabona nabo nyine baba bafite inyungu baba bafite barondera hafi ibihugu byacu ngira ngo murazi ko igihugu cyacu kirafise ubutunzi butari buke gafite aho kiri mu karere nyene gihagaze nibaza ko hari ibintu byinshi hari n'ubutunzi twe tutazi abandi bazi ibyo rero babonye muri hamwe mwumvikana birabagora kubateranya mugabo iyo babonye namwe mutumvikana akantu gatoyi gatuma muturira igihugu kandi kari gushobora gutorerwa inyishu aho muba mubakamire muco rumba rero nico ni somo abarundi twakuramwo tukabona yuko dukwiye kubungabunga igihugu cyacu tutakibungabunze hariho abandi babikeneye bashobora kugifata natwe tugasubira mu buja
ambasaderi Ndaruzani mwavuze neza cyane rwose ko indyane cyane ingwano cyane amatati ari mu Burundi atari mu Burundi gusa n'ahandi ariho ku bwanyu ibyo byose biva kuki kuko izo ndyane cyane cyane tuzibona mu bihugu byo muri Afurika
muri Afurika gusa abanyafurika dukunda kwitera ingorane ni hose ingwano z'amahose ntizahereye muri Afurika
aho zigwiriye cyane cyane
nzane gatoyi mu Burundi naho nyine ikibazo ni uko ugomba ko mugenza umubanyi ukamugira umwana umuntu yari akeneye gusumba ibiharage iwanyu akabura hasi ashaka afasha uwundi kugira bimu navuze ibiharage n'ibintu byoroshye abantu bose bokumva mugabo iyo ufise inka nyinshi ukazishwaniramwo n'abana bawe abandi bagufasha kuzigura ku kiguzi bashaka bakazitwara haba mugasigara mutagira inka mugasubira gusubira gutangura mu nyuma mwaryana n'ubu rero nta muntu afite umugambi wo kuza gusambura abarundi gusa kubera icyo kibazo haba namba afite umugambi yuko yohakura itera imbere utamufashije mugabo akaguca inyuma naho nyine hari amategeko niyo turenga mu bifaransa vyabita corruption ninde yomfasha ngo ndonge iki Burundi ndaciye ku mategeko wa wundi ngo kumbure noronka faranga kenshi kuruta abandi akarenganya igihugu cyagenda kuko ngo akuyeho duhera dukeye ibita korupsiyo baronka amategeko abadakomeye kugira ngo ubuze kubigira ayo mategeko ni kuyashinga leta ikicara bakayashinga akamenyerwa na bose ntayariho ayo mategeko yatabayeho nubaze gucamwo kuko hari abashaka entere izo rero ni ikibazo cy'abarundi ntitwaze abanyamahanga ntitwaze abavuye ahandi nuko abari icanzo binjiriyemo twabagiriye bicare leta ije imbere ayo mategeko ashingwe baganire n'abajya bajya abantu bavuga rumwe ntibasangiye ivyiyumviro gusa babishyire hamwe hanyuma baronke ivyubaka bumvikanye bizobuza n'umunyamahanga kubinjirira ko azobasaba guca mu irembo mukuru bitagenze gutyo akuruca mu canzo kuko mwakimuhaye ibigoye rero biri iwacu amategeko akora ivyo bintu tuyasubiremo tuyasinge leta niyiri imbere kubikora kugira ngo babure aho baca batoshe mu irembo twagize ntibace mu canzo canke mu gitongo kirahanje
egome mu gusozera ambasaderi Edouard Bizimana mwihweje ukuntu abarundi bakiriye iyo ngingo ya ONU mu buryo butandukanye hakabaho n'abavuga ko ONU yahemutse kamumotera abarundi n'akahe kugira ngo nk'uko twabivuze muri kiganiro baze babona kumwe ibintu byose byoshira imbere ineza y'Uburundi n'abarundi kamumotera abarundi cyane cyane abanyapolitike muri rusange n'aka
yego kamuno batera nuko boshira inyungu z'abanyagihugu imbere bagashira igihugu imbere hanyuma umwe wese aherereye agakora ibishoboka byose kugira ngo amahoro n'umutekano n'iterambere birame mu gihugu ibibazo nabyo biba bihari bakicara bakabitorera inyishu bakaganira kuko ibibazo mu gihugu byamaho nta gihugu kiburya ingorane mugabo igikuru ni ingene abanyagihugu abatwara abatwarwa n'abagenzi babo babyifatamo bakabafasha bakatora inyishu batarinze kurwana kubiganira nabi nicyo gikuru cyane cyane hanyuma ngira ngo nagomba ngire ko muvuga ko ari gusozera nsozere nshimira inama ijejwe umutekano ya ONU kuri iyo ngingo yafashe hanyuma bagenzi bose bafashije kugira ngo iyo ngingo ishikwe ko abarundi abagenzi b'abarundi bose bitanze kugira ngo icyo kintu gishoboke ndabashimire kandi nongera nkeza abarundi kuri iyo ntambwe bageze ko itubere intambwe yo kubakira ko kugira ngo tubandanye duteze imbere igihugu cyacu murakoze
ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye abarundi batari bake barifuza amahoro barifuza iterambere ariko araheze imyaka myinshi cyane rwose uburundi butera intambwe imbere bugasubira izindi nka zibiri inyuma akamumotera abarundi muri rusange cyane cyane abanyapolitike ko nibafite uruhare ruhambaye cyane rwose mu mutekano w'igihugu eka n'iterambere akamumubatera muri rusange mu gusozera nakane
cyo no saba nuko iyi nama ishinze amahoro n'umutekano mu isi yatanze impanuro nyinshi ikindi ni ukwemera nuko uko umukuru w'igihugu yugurura amarembo aje inama n'abaje biratuma twizigira yuko byobandanya no mu nzego zindi z'igihugu kuganira nawe rufahora dufashanya byotuma babona kumbure neza imbere ingene ikibazo turimo toterwa inyishu ibyo rero leta ibibandanyije nk'uko iyo nzira y'ukugurura nibaza yuko n'abandi bavuga ngo nemera abayirwanya jewe nemera abababajwe n'ibyabaye bagomba inzira yo gusubira mu bandi leta niyugurura amarembo ivugane n'abo bantu yugurure amarembo ikavugana n'abantu uko niyo ifite intahe niyugurure amarembo abarundi bavugane bose cyane cyane bo kwisunga izi mpanuro ziri muri iyi dekarasiyo ya konseri sekiritirati kuri iki bavuze twebwe turenze akarimbi hehe twe twogira gute kumbure botora inyishu ihuza kugira ngo uburundi abarundi bose baje hamwe nicyo turondera nusaba rero yuko abahiganira ubutegetsi bose mu gihugu boraba uburyo boje inama bose nk'uko babwiye babihanuye kugira ngo turondere inzira y'uko abarundi bose nta ku mugozi umwe ngo dusubire mu nzira y'iterambere twoye kwimbana kandi atatwe twahora dupfa twikekana umwikeka uve mu barundi habe ukwizigiranira n'uko yahamwe byose biva rero mu nama ninyi nk'uko ndavuze niko badusabye gukora muri konseri sekirite nibaza ko leta irikoze igahamagara abo basangiye imvugo y'ubu kuri inama turare ikidutanya dushyire hamwe ubizobafasha n'izindi nzego zo mu isi zibafashe simbona ingene bokwanka babafasha gutora amahoro mu gihugu ndasabye rero ndabasagasagiye inama n'ingingo iba ariyo bacamwo kugira batore inyishu y'ikibazo turimwo kandi byonyaruka amahoro
muriko muvuga kuje inama muriko muvuga ibiganiro nka bijya byahora biba yarusha
ibiganiro biba uko bene zo babishaka uko bavyemeje ako yantu uko yemejwe n'abarundi si uko rero bayaguye yarusha aba barundi bagiyeyo barayemeza kandi tumaze imyaka cumi mu mahoro usanga abarundi babona bogiye inama handi barayigira ntawe izobabuza vugabaraka inama n'ababanyi vugaba inama ibe yo kuja inama kwemeranya kuja inama bazoneza batora aho bayigirira n'ingene bayigira igihambaye uko bose mushaka kuja kugira inama ingene botega ubwoba n'inama yabaye hati y'imyaka mirongo ibiri mugabo yari yazanye amahoro mu gihugu kandi n'amafunga aravyemera ariko bagomba kugira inama baje inama nawo nibayibarire babwire abariko bari kumwe barondera inzira y'amahoro mu gihugu cy'u Burundi nibo responsable nibo benegihugu rero kizova mu kizofasha dushyikire
ambasaderi Edouard Bizimana abarundi baje inama gute vyogenda gute vyo bari nk'ibiganiro nka bijya byabaye yarusha canke ahandi
ubaje nibaza yuko ingene byogenda nobideha ko cyane mugabo igikuru ni uko bumva ko icyo kintu cyo kuganira cyo kuja inama n'ingingo kuja hamwe bakavuga bati aha iki kintu nikimeze neza tukigorore twarenza karindi twarukirije na aho bobigiriya hose igikuru ni uko byoba kandi cyane cyane bikaba byisunze yuko igihugu kiguma gitera imbere ariko hari akantu gatoyi nako tuvuga gatoyi tuguma tuvuga ngo leta niyo itegerezwa kugira ibintu n'ibindi kuko leta nayo irafashwa harabavuga ariko ko baba basanga basamba bitera kuko iyo umwe avuga ati njyewe ntibindaba umutekano w'igihugu ntundaba leta nayo ikavuga iti umutekano w'igihugu nanjye ni bose ugomba umwe wese arafite uruhara rwiwe ni ukuri nibaza yuko atavuga ngo ni leta gusa ni leta ikora ibi itegerezwa gukora ibi twese umurundi wese arafite ibyo ategerezwa gukora kugira ngo igihugu kigume gitekanye abanyamigambwe amashyirahamwe yikorera ibyabo umwe wese ku giti cyiwe nibaza ko afite icyo yoterera
ambasaderi Edouard Bizimana murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo y'ijwi ry'Amerika
yego ndabashimiye cyane murakoze
ndabashimiye namwe ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye ku kanya mwahaye kugira ngo muganire ni radiyo y'ijwi ry'Amerika
murakoze Frederic
murakoze namwe murakoze mwese turashimiye kandi n'abanywanyi bose radiyo y'ijwi ry'Amerika baduteze amatwi mu kiganiro muri sanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese Charlie Nanina Future Rackham